Mukiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa mbere umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeje ko inyuma y'itegwa rya grenade ku buterere komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura igipolisi cyakwikiranye abakoze icyo gitero babiri bakekwa kubwo bubisha baciye bahagarikwa ariko warabunguruje mu muduga arabacika nayo modoka yahavuye ifatirwa mu Nyakabiga
saha zitanu n'igice z'ijoro bafatira ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu Nyakabiga ya gatatu muri karitsiye ya gatatu ku ibarabara rya gatandatu imodokari bakunze kwita Probox isanzwe yariko imparati italiyo I-16-96A iyi ni imparati italiyo bakoresha mu kuyiba ko imparati yayo y'ukuri twayiberetse iyi modoka baciye bayisangamo karuhariwe zibiri uwitwa Irambo na Jean Marie hamwe na Hakizimana Gaston anzwe bakoresha nkoho mu gukora ubuvuzi bwa nabi n'amagrenade bafatira muri iyo modoka nyene nkoho Kalashnikov imwe isanduku z'amasasu bibiri hamwe n'ikindi cyarimwo amasasu bashika ku 18
OPC Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza yabandanije muri iryo jero abafashwe baciye bavuga umukuru wabo aba mu ruziba nawe akaba yaciye afatwa igipolisi cy'u Burundi kikemeza ko yarasanzwe arondegwa mu bugizi bwa nabi butandukanye
baciye bavuga yuko hari ubundi bakorera mukuru wabo yitwa Majambere Musafi batazira Moses uyure Moses asanzwe yari yigeze no kubarondegwa cyane kuri ubusumanye no kwibisha ibigwanisho rero nawe yaca afatwa mbere muhiriwe aha mu ruzi babasha bafatiraho imodoka izi bakunze kwita Lactis mbere basanga muri iyo modoka naho harimo n'imenote kakagozi k'abapolisi bakoresha mu gufata inkozi z'ikibi
keretse ko uwo mugwi wagirizwa gutera igisasu ntizwa ntoke ku buterere cyakomekeje abantu 14 harimo batanu bakomeretse cyane mbere umwe akaba yitabye Imana yashikanywe kwa muganga umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugwi ukora n'ubundi bugizi bwa nabi nko kwiba bakoresheje inkoho atanga akarorero ku gitero cyakozwe mu Kinama
aho itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro mu Kinama muri karitsiye ya Bukirasazi ya kabiri abasumo bashika kuri batandatu bitwaje inkoho zibiri za Kalashnikov batera ku rugo rw'uwitwa Ndikumagenge George bamwiba amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika ashika ku 160,000 hamwe n'umuriyoni w'amarundi telefone igendanwa 4 ni televiziyo imwe n'agasakoshi kajya bagendana mu mugongo akugira ngo ntibafatwe bariko barasubira inyuma bararashe amasasu ashika kuri 18 ariko ataco yononye
ikindi gitero bagirizwa ni cyakozwe ku buriro bwo mu Kabondo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ndwi mwaka 2020 ni cyakozwe mu Gihosha ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi ku kazu k'idandarizo aho hose ibyo bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho kandi akabatawe bakomerekeje atari kwiba amafaranga atashoboye kumenyekana igitigiri n'amatelefone ngendanwa Pierre Nkurikiye amenyesha ko amatohoza igipolisi cyagize yerekana ko uyu mugwi ugizwe n'abantu benshi kandi bafise n'ibigwanisho bitandukanye uyavugira igipolisi akavuga ko amatohoza abandanya kugira bakorana nako kagwi reka n'ibyo bakoresha mu guhungabanya umutekano no kwiba bituzwe mu gisagara cya Bujumbura asaba uwo bazi inkozi z'ikibi zihungabanya umutekano ko yobishikiriza abajejwe umutekano ku neza y'umutekano w'abanyagihugu n'igihugu mu kwezi kwa gatanu muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura abantu babiri barapfuye 10 barakomereka mu gitero cha grenade ku kirabo kizwi ku izina kwa Patrick muri quartier Twinyoni.